하모니 파트 소스 드라마 미니즈
Nero Hero, Comune Mukaza, Hagati Mugisaga Chabu Jumbura, in Berebiro, Zurongo, Gisata Chao, Nu, Kijerwakata Kazina Mon Humurun, Avari Mire Kano, Varikobi Amiza, Hinga Tatu, Vigenga, Baoni, Vako de Chegrano, Geruze Gusoka, Uere, Kuara Rongo, in Berebushi Kamricho Kivanza, Varibava and Jaguri, Akumasangan, Zaiti or Nu, Arimizon and Gagara, Mura Rukoga Jumbura, Avarita Zakamo Kareta, Vihere Jibarabajiti, Vashose Pepe Mohondi, Igana Mugisaga Hagati, Vakatira, Kuria Venido Universite, barabandanya baje gusubira gukatira muri boulevard d'Olipron aho ko buserukizi bigisata cyagate yakazi na muntu bwa ONU niho havugiwe amajambo Terence Ntayiraja umwunganirizi w'umushikiranganje w'intware hagati mu gihugu niwe yari yaserukiye leta yavuze ko abahinga ba ONU bahenzwe n'abama barota gutembagaza ubutegetsi Ntayiraja yanasavye ONU kutemera icegeranyo cyatanzwe naye abahinga bagikoze bahamagarirwa gusaba ikigongo abarundi
ya maraporo burundi bwakoze igihe bagira makenga amaraporo yakozwe mbere byaba raporo ashikije mushikiriza bakigenda muri republika yasohoye yerekana ingene abo bantu bariko barabesha n'abakoze ibyaha byinshi bitandukanye nta na kimwe kimwe wiheje ingene hariho abari batwaye mu migwi yabicanye bakishikana ku nzego z'ibijejwe bakagira amatemo yaje bakabivuga byose ngaho kumugaragaro naka nakimbe basize no yerekana rero yuko iyo raporo byo bita mu kifaransa raporo bize tube tutayemera kuko ni ibinyamano bweshi nibaza ko baho amafaranga n'abayasanzwe bavuga ayo majambo kuko ibyo bavuga mu ibarabara ibyo biri muri iyo raporo
mugira mutira yo kwandika iyindi raporo nshasha yo kwimenjura
iki gusa kigongo ahubwo na iyo raporo nibaza ko yakorwa n'abadatarabo na yige yo bakwiye yose ikwiye gufutwa hamwe bo baraja gucyo twabasa guca batanga imihoho kuko akazi ngakabana ni cyane nabo badusaba ikigongo kuko batubeshye
abiyamizwa sawo bahinga bawo nibo nyene harimo nabandi nk'indongozi tsuna ni senared rutavuga rumwe n'ubutegetsi
uwo mugabo bita ni nani twamwiyamirije
imbere yo gutangura urugendo habanje igisabisho wasenze yaganije president Nkurunziza n'ubakuye abisiraeli mu gihugu cya Egiputa igihe bari mu buja bw'umwami Farao
ibivamyeho kagishasha ngo kuri Yesu intumwa ziwe ni hawunzemo intumwa z'abafronde harimo Yuda yarafunze acara hemutira abandi arangura nk'uko abo bantu bari hanze batuguze reka mana ko turi hano mama ubu turongoye ni perezida wacu uwo twitoreye niwo Mose niwe Dawidi niwe Yosefu turafashe imana ubushobozi bwawe mana bwawe bw'abazungu aba baduhahaje urabazi mana izi mana iyo zibera urahazi turasabije inama zose ziri Bruxelles ziri muri Etats-Unis no mu Bufaransa no mu Rwanda
mu nzira abari mu myerekano bagenda barayagiza president Nkurunziza mu mirongo harimo n'utwana duto duto nk'utu duhungu tubiri tw'imyaka nk'itandatu twari duhekanye ku ikinga Tuleti ndirimbo hari n'ivyivugo nk'iki
Abatutsi muri ho
turi ho
tuzokwanaho kandi tuzoza kubaho hadunga hamanuka hanyerera tuzobasongako
Waje kwiyamiriza abahinga bigenga ba ONU n'icegeranyo cyabo harimo n'abashinga amateka n'abakenguza amateka n'abajije umwe muri bo ko atarenza karimbi mu gihe aserukira abarundi bose baba bemerika icegeranyo n'abaciyamiriza umukenguza amateka remi barampama yanyishuye bikurikira
jewe databuja n'umunyagihugu umunyagihugu niyo yashizeho ni nawe yandungitse ku gikorwa ni kuvuga yuko uwandungitse ku gikorwa kijya kintu kitamuhimbara kitamunezera jewe narungitswe ngo ndamuserukire urumva ko naje ubwanje nto kinezererwa nejo nibasubira kutubeshera nzofata ya mbere maguruka mvuga nti teshwa mute
urimba ruhagize igihugu rwahawe ikibanza narwo nyene nk'uko vyama mu myerekano beni Perezida Nkurunziza kuri uyu wa gatandatu nta myirakano n'imwe yaroyemo naho yahora akunda kuja gushikira abanyagihugu bo mu ntazo hagati mu gihugu ico bikora yanditse ku rubuga rwe rwa Twitter mu kiringo cy'amasaha 3 yanditse ubutumwa 40 mu byo yanditse yagize ati nta munyamahanga azoza akunda Burundi kurusha twebwe bene bwo canke b'abanyepolitike bakeneye kumenyekana baronse ururimbo rwitwa genocide mu Burundi. Eroje Burikaneza, Bujumbura, Ijwi rya Amerika.